muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashoje mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi amakuru Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda na FM 94 nibice 9 na 95 nibice 2 mu Burundi kandi mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu veo.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu
twe twari mu biro turaheza turasohoka turaraba dusanga umucano watanguye kuduga hejuru wavuga muri compteur
uyu ni Masumbuko Désiré umuyobozi mukuru wa Ecosat avuga ukuntu umuriro wadutse mu nyubakwa Ecosat y'ubushikiranganje bw'ibidukikije mu Burundi iyi nyubakwa irimo ibiro by'ububiko bw'impapuro ndangamatongo amakuru kandi n'abanyekongo barimo bahunga igihugu cyabo na Raila Odinga warahiye muri Kenya Amakuru rero duhere hariya muri Kenya Raila Odinga murabizi byemejwe ko yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu ariko ntiyabyemera agahora avuga yuko rero azarahira uyu munsi koko yarahiye I Nairobi umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza yarahari yakurikiye umuhango
Raila Amolo Odinga assumed the office of the people's president Republic of Kenya. So help me God.
Uwo yari Raila Odinga igihe yari karahira imbere y'ibihumbi by'abakunzi b'urunani rwiwe rwa National Super Alliance NASA hafi nk'igihe cy'isaha 8 n'iminota 40 z'umuhingamo ku masaha y'i Nairobi yarahiye afite biriya mu minwe yiyemeza kuzokwamashira aho abanyagihugu bashize kubahiriza no gukingira ibwirizwa nshingiro rya Kenya n'andi mategeko hamwe no gukingira ubwigenge n'iteka bya Kenya n'abanyakenya kuri uyu wa mbere runani NASA rwari rwatangaje ko arahira igihe cy'isaha 2 n'igice z'agatondo byigizwe nyuma isaha imwe n'inusu uko yatebeje abari bamurindiririye mu kibanza cyitiriwe Uhuru Park hagati na hagati muri Nairobi nako yabarekuye n'ingoga Ijambo ryiwe yavuze mu ndimi zibiri igiswahili n'icyongereza nta minota indwi n'igice ryamaze Odinga yavuze ko ari umunsi w'intibagiranwa mu mateka ya Kenya
Wananchi wa Kenya nimesimama mbele zenu siku ya leo
Agira ati bavuka gihugu ba Kenya magazi imbere yanyu uyu munsi ni icyubahiro cyinshi ndabashimiye ku cyubahiro mwanyeretse kubona mwaje uyu munsi ku bwo munsi mukuru uyu munsi ni umunsi w'intibagiranwa mu gihugu cyacu cya Kenya kuko abanyakenya bafashe icyemezo cyo kwiganza buri ntwaro y'agacinyizwa n'igikenye izanwa n'ubusuma bw'amatora
amaye nakuja kwa wizi wa kura
Mukurahira yashigikiwe na bamwe mu barongozi burunani rwiwe ariko Kalonzo Musyoka yari yamamarije kibanza cyegera cy'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka uheze ntiyari muri bo nta uramenya neza impamvu zatumye ataza n'icyamushikiye mugabo Odinga yemeje ko azoba ibindi birori byo kumwimika nawe warahije Odinga ni TJ Kajwang umunyamategeko ari mu bagize urukiko rw'ikirenga muri Kenya Raila Odinga yahamagariye abamushigikiye kwihagararako
Tulisema hapo mapema
twarabivuze mbere ko nibategura amatora natwe tuzoyategura baharuye natwe tugira uko nyene bagiye hamwe tuja hamwe biba natwe twiba barahije uwabo natwe tumurahiza
wakiapisha Mungu
imani heza gire Kenya imani heza gire Afrika Indongozi zitari nke mu bice bitandukanye bya Kenya zahamagariye abayoboke bazo kuza ku mugwa mukuru Nairobi bava mu duce twa kure nka Mombasa abandi nabo nk'igihe cy'isaha 11 z'agatondo bari bamaze gushika muri Nairobi bava mu karere Odinga turukamwo ko mu burengero bwa Kenya bavuga ko baje mu ikorwa cy'intibagiranwa muri kahise y'igihugu cyabo abenshi muri bo bari bafite za bibiliya mu minwe abandi amashami y'ibiti bongera batamba Abajejwe umutekano bari benshi mu mabarabara yegereye ikibanza cyitiriwe Uhuru Park hamwe n'abapolisi benshi banafise ibiduga bitera amazi ariko bari kure yabarindiriye Odinga bari bashagaje. Uhuru Kenyatta yemejwe nk'umukuru w'igihugu yatsinze amatora kuwa 26 ukwezi kw'icumi mu 2017. Ayo matora yari yasubiwemo inyuma y'ingingo ya sentare ntayinyuzwa y'ico gihugu. Raila Odinga hamaze kwitwara avuga ko amatora ya mbere yari yabaye ku itariki ya 8 kwezi k'umunani wo mwaka nyene ariwe yatsinze mu nyuma abamwe busuma. Mugabo ku nshuro ya kabiri yanse kuja mu matora. Imvuru zabaye inyuma y'amatora cyane cyane mu duce twiziziwe n'abatavuganwe n'ubutegetsi zahitanye abantu bagera ku 92 nk'uko byemejwe n'umugwi wa Kenya ujejwe gataka kazi na muntu. Bimwe mu binyamakuru vyariko vyerekana canke bivuga ikibiriraho ibijanye n'irahira rya Raila Odinga vyakiriwe imirongo. Urwego rucunga itangazamakuru muri Kenya rwari rwagabishije kuri uyu wa mbere kwimenyesha makuru bizobikora bishobora mbere no guhagarikwa canke kwaka uburenganzira bwo gukorera ku butaka bwa Kenya. Igisagara cya Nairobi kizwi nk'igisagara kirimo imiduga myinshi cyane, ariko uyu munsi amabarabara yari yera, abantu benshi bari bafite ubwoba batinya kuva muhiri wabo kandi n'amaduka menshi yari yugaye. Eloge Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eloge, urakoze. Inshuti zacu rero, Raila Odinga yarahiye hanyuma amaze kurahira ministri w'ubutegetsi bw'igihugu cya Kenya Fred Matiang ahita aciteka atangaza mu igazeti ya leta ko umutwe wa politiki NASA wa Raila Odinga ari umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se umutwe w'abagome yashingiye ku itegeko mpanabyaha. Mu Burundi, ububiko bw'impapuro ndangamatongo buri mu nyubakwa z'ubushikiranganji bw'ibidukikije hagati mu gisagara cya Bujumbura muri komine Mukaza bwahiye buratokombera uyu munsi. Evariston Zikobanya nka araduye inkuru.
Ubu ni umukenyezi akorera mu nyubakwa y'ubwo bushikiranganji bw'ibidukikije yabona igihe uwo muriro waduka muri ubwo bubiko bwahiye bugatokombera, ubwo nabwo akavuga ko bwarimwo impapuro ndangamatongo, ayo nayo akaba yari igisata gitanga amaparasera ECOSAT mu mfunyafunyo y'Igifaransa. Umuyobozi mukuru wa ECOSAT ari mu basohotse bava mu biro uwo muriro wamaze kuba mwinshi. Desire Masumbuko yashikirije ko uwo muriro wadutse wazananye muri konteri y'umuyagankuba.
Twebwe ngaha mu biro bikuru bya ECOSAT twabonye umucano wadutse, hama watokombeje ibintu byinshi cyane, niho twabona abantu birukanga, hama twe twari mu biro turaheza turasohoka turaraba dusanga umucano watanguye kuduga hejuru wavuga muri konteri.
Ibiduga by'igipolisi cy'u Burundi bizimye imiriro byashoboye gushika muri ico kibanza. Ariko byahashitse ahari ubwo bubiko bwo mu bushikiranganji bw'ibidukikije hamaze gusha haratokombera. Abakozi bakuru bakuru bo muri ubwo bushikiranganji bw'amazi, ibidukikije, gutunganya amatongo n'ibisagara bashikirije ku umuriro wononye ibitari bike. Simoni Sindayihebura, umunyamabanga ntahigayezwa wo muri ubwo bushikiranganji, avuga ko bagerageje gutabaza ariko ku uwo muriro wari ufise umuriro udasanzwe. Uwo mutegetsi wewe ntiyashimye kuvuga ico uwo muriro wavuye ko.
Nkuko mubonanga mushikiranganji wacu tuje kugira isanganya aho baza kutubara twari mu biro yuko hari umuriro wadutse, ngira ico twakoze twabaye ukuhamagara ababijeje protection civile kugira ngo baze kudufasha, kandi bagerageje kuza nkuko basanze umuriro nawo uzugeze kure. Asigaye naho ico cavuye ko ngira ico gituma twahamagaye abajeje umutekano kugira ngo badufashe gutohoza. Ico bacavuye ko ico tuzi ico nuko uwo muriro watanguriye muri stoke y'ibikoresho dusanze dufise ku kazi hamwe n'amarchive, hanyuma kubera hari hugaye bagerageje kugurura abakozi bari hafi baragerageza kurokora ibyashobora kurokoka. Mbere nkamboneraho n'akaryo kubashimira kuko niyo batumye n'abantu bamenya n'ibiriko biraba, hanyuma aca turatabaza. Sinovuga ibintu bimaze kuja kure mugabo kubera hari ahantu hari impapuro hari amapine hari ibintu birurumba n'ingoga, nico gituma wabonye yuko hari kihande kinini yaco nonekaye.
Umuyobozi ntegayezwa mu bushikiranganji bw'ibidukikije avuga ko ubwo bubiko bwari ubwo bushikiranganji bwose, agashimira abatabaye. Simoni Sindayihebura akavuga ko iyo abazinya batahashika ibintu byari kononekara gusumba.
Hari ahantu hari impapuro hari amapine hari ibintu birurumba n'ingoga, nico gituma wabonye yuko hari kihande kinini yaco nonekaye. aha yari stoke no vuga y'ubushikiranganje aho twabikaho ibikoresho bya bikoresho byo mu biro canke ibikoresho bindi rero no vuga no bushikiranganje bwose kiretse yuko iruhande hariho ibindi biro ibiro by'ubuyobozi bwa Ecosate navyo nyene byafashwe hariho ibiro by'umuyobozi byononekaye
ico bacatumye uwo muriro waduka muri iyo nyubakwa y'ubushikiranganje bw'amazi ibitukikije n'itunganyo ryo matongo n'ibisagara yari bitsemmo ipapuro ndanga matongo nico kigiye gutohozwa ko nkuko uwo mukozi mukuru wo muri ubwo bushikiranganje yabibwitangaza makuru Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibyo biganwa n'amakuru mushobora kubisanga no kuri internet ku rubuga www.radioyachuvewa.com. HCR ihangayikishijwe n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane ko ituma abanyekongo ibihumbi bahunga igihugu cyabo cyane cyane bakajya mu Burundi, Tanzania na Uganda. Umuvugizi wa HCR Babar Balosh avuga ko kuva mu cyumweru gishize abanyekongo barenga ibihumbi birindwi biganjemo abagore n'abana bamaze guhungira mu Burundi, abarenga igihumbi bahungiye muri Tanzania, abandi ibihumbi bakuwe mu byabo bahungira imbere mu gihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara ibirukana ishyamiranije ingabo za leta n'imitwe mayimayi cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ubukene n'ubushomeri mu rubyiruko muri Afurika, mu Burundi bamwe muri bo bahagurukiye kwishakira ibisubizo. Urugero ni Action des jeunes universitaires du Burundi pour le leadership et le patriotisme, ishyirahamwe ry'urwaruka rwiga kandi n'uruhejeje kaminuza ryishinze guterera mu burongozi gukunda igihugu no kwiteza imbere. Mukanya gashize mu kiganiro muri Isanga, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yari yatumiye Havyarimana Albin Juvenal, umuyobozi w'irishyirahamwe, akongera akaba n'uriserukira imbere y'amategeko. Havyarimana yasobanuye n'igihe ishyirahamwe ryabo ryashinzwe. Tumutega amatwi.
Ego ishyirahamwe ajibelpe nkuko muhejeje kubivuga ni ishyirahamwe ibikorwa byaryo ryo kuritanguza twabitanguye mu kwa gatatu k'umwaka w'2016 hanyuma ariko twagiye kuronka uruhusha rutwemerera gukorera ku mugaragaro duhabwa n'umushikiranganzi bimwe n'amahari yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu. Twaronse ubwo ruhusha rero mu kwicumi ku mwaka w'2017 ni ukuvuga mu mwaka uheze.
Icyumviro cyo gushiraho iryo shyirahamwe cyabaje mwo gute?
Ego icyumviro novuga nti hajya kubwira ngo utanguze ikintu canke utangure gukora ikintu ni ukubona igikenewe haba mu kibano mu gihugu eka ndetse no mu karere uherereyemo. Twebwe rero ubwa mbere twararabye inyifato y'ugwaruka guno munsi abakiri bato novuga nti abarutse uyu munsi abamaze kurenza imyaka itegekanijwe ku bana bakiri batoyi turaraba inyifato yabo turaraba n'uruhara botegerejwe kugira haba mu gihugu cyanke mu kibano iwabo turiyumvira tuti kenshi twebwe dutwagwa n'ibi na biriya aho kubona ko hari ibyo dushoboye guterera igihugu cyacu hari ibyo twoshobora gukora kenshi ucyura tutabibona ugahora twigumira mu bintu byo kuryoherwa. Nicyo cyumviro rero by'uko benshi tubona tuba mu busamazi twavuze tuti tugiye hamwe tukiyegeranya tugashobora gushyira hamwe tugashyira hamwe umutima kujyanye n'abarundi bari bati ubwenge bavuga bati bigira inama bigira Imana twoheza tugashika ku kintu kitari gitoyi nkuko mwabivuze mu byo dusanzwe dukorera ko ibintu bitatu bikomakomeye leadership uyu munsi aricyo gisigura uburongozi burongozi nicyo gisata gitwara ibindi byose tukiyumvira tuti icyo gisata rero mu gihe natwe abakiri bato ari gwaruka twokumva yuko hari icyo twoterera ko hari icyo dushoboye tukareka kwiyumvira kuzera inze yuko umenga abavuye hejuru badoza gukora kudufasha ibintu biriya tukabona yuko ari byo dushoboye tweza tukaterera
ni kuko imwahisemwo ugwaruka guhiga n'uruheza kaminuza gonyene
murakoze cyane ego unovuga ni igituma twahisemo gwaruka gwiga nuruheza kaminuza urabona uyu munsi fidele urabona ko igitigira icyo gwaruka nkuko mwabivuze mu ntanga marara ni gwi ariko uravye abiga makaminuza uyu munsi dufatire ugihugu cyacu kuko ariyo turi ubu no munsi hari makaminuza menshi cyane arenga 40 dufatiye kuri kaminuza ya leta y'igihugu kaminuza y'u Burundi tukaraba na kaminuza zigenga zirarenga 40 uyu munsi mu gihugu cy'u Burundi nta mutumba numwe uyu munsi w'igihugu cy'u Burundi utariko abiga canke abahejeje kaminuza n'imiburiburi bashika babiri tukavuga tuti rero twebwe dukoranye nabo bantu twoheza tugateza imbere tukiteza imbere tugateza imbere igihugu duhereye hajya mu kibani wacu umwe wese akumva ko afise ubwo butumwa bwo guhera hari iwabo ndetse n'igihugu cyacu kigashikirwa ko twese twatugiye hamwe
mu bintu rero mushimikira ko mwavuze ko ari uburongozi gukunda igihugu no kwiteza imbere uwo dusigurira neza ibintu ivyo bintu bikuru bikuru ingene mubishimikira ko nakamara umubona yabifise
ego duhereye ubwa mbere kuri ico tambere c'uburongozi ariyo leadership no vuga ni mu bisanzwe igisata c'uburongozi ahantu hariho hose kugira ngo bashireho ukugenda neza kw'ibintu nuko hategerezwa kubaho uburongozi natwe rero abakiri batoye baba bugwaruka biga mu makaminuza atandukanye cyangwa abayahegeje abayahegeje kuko nabo babafise uruhara ntangere iyo basubiye hajya mu kibano nuko ubwa mbere icyo gisata twese twiyumvisemo ko hari icyo dushoboye guterera tukareka kwiyumvira ko banaka na banaka bari hejuru umenga hari ikintu bashobora kudufasha nibyo hari intererano zabo ariko natwe tuba twagiye mu mashuri tuba twize amakaminuza twoshobora guterera mu kintu rero cy'uburongozi haba ndetse n'amateka y'u Burundi ibyo avuga icyo akiri batoyi ku myaka itegekanywa n'amategeko 18 25 35 aho hose ugwaruka ruba rufite icyo ruterera mu burongozi kandi n'iryo soko rya byose ibintu bitunganijwe neza n'ibindi bintu biraheza bikagenda neza hanyuma ubwira kabiri ku bijyanye no gukunda igihugu ariyo patriotisme uyu munsi jewe nobwira abariko baratwumviriza bose twebwe nko kubijyanye no gukunda igihugu igihugu twebwe tugifatira ku bintu bibiri bikuru bikuru ibyo nabyo itambere twovuga yuko igihugu kigizwe n'ubutaka territoire hanyuma ikigira kabiri igihugu kigizwe n'abantu la population none rero tuvuga tuti umuntu ntashobora gukunda igihugu agiteza imbere atabanje kwitwararika mugenzi we atabanje kwifuza guteza imbere no gutera imbere ari kumwe n'uri hasi tukirinda ibintu by'amacyakubiri byarangira kahise igihugu cyacu ubwira gatatu twebwe turashyira imbere cyane imigambi yo kwiteza imbere icyo tuvuga uyu munsi nuko tuvuga tuti abasangiye ubusa bitana ibisuma iyo maze gukoranira hamwe uyu munsi ugwaruka ruheza makaminuza twebwe ni benshi cyane ngamwe gihugu cy'u Burundi kambere je no vuga yuko no kwisi yose abishomeri cyanke abatagira ubuzi barahari ariko iyo mugiye hamwe mugakora ibikorwa byo kuvuga amajambo gusa mutari ko muriyumvira ibintu byo bateza imbere muraheza mukama mu njyana ntihagere n'iterambere migira mushikako mugihe rero twebwe twariyumvire tuti icyo kintu cyo kwimigambi yo kwiteza imbere cyo gutera imbere duhereye kuno ku migambi mito mito turashobora gushika ku kintu kitari gitoya kwiteza imbere ndetse n'iterambere ry'igihugu cyacu abantu bose n'ubwo rigashika hose nk'uko abo bantu bari mu bice bitandukanye by'igihugu
ishyirahamwe ryanyu ajib lp rifise abanywanyi bangana iki muri iki gihe
twebwe mu ishyirahamwe n'uvuga ko uyu munsi twatanguye turi abantu bashika bahakwa kwa baba gatoyi 50 niho nuvuga nti batanguje iryo shirahamwe kuko haba harimo abahejeje amakaminuza atandukanye baba batagira ubuzi cyane n'abakiri mu makaminuza twari twababarero 50 ariko uyu munsi twovuga ko turarenga abantu 60 bagize iryo shirahamwe harimo abakiri ku mashuri muri za kaminuza harimo nabahejeje
nkuko twako tubivuga usanga abahejeje za kaminuza n'ugaruka muri rusangi mu bihugu byo muri Afrika cyane cyane bataronka akazi niyo bahejeje amashuri nikihe mufasha nihe ntererano cyo shiramwe ryanyu ririko rigira kugira rifashe ugaruka nk'ubwo rugerageze kuva mu bushomeri
ego ubwa mbere jewe nashaka kugaruka ku haruro wewe wagerageje gushikiriza mu ntangamarara uyu munsi twovuga ko ugaruka abari munsi y'imyaka 25 cyane bayishitsa bararenga ibice 65 ngaha mu gihugu cyo Burundi ariko dufashe ugwaruka ruvugwa n'amategeko gushika mu myaka 35 bararenga ibice 75 hanyuma tukabona ko nibiharuro by'abantu bagize igihugu cyacu bitera byiyongera uyu munsi tugeze ku miliyoni zirenga imiliyoni 12 abaro sansoma rugire rube bazobitumenyesha neza nibaza yuko tuzosanga turi hejuru y'izo miliyoni 12 twebwe rero tugiye kuraba ugo gwaruka niko uko ibyo biharuro byiyongera niko nababandi bakiri bato baheza za kaminuza uko nabiga baguma biyongera bazoguma biyongera twebwe twatwiyumvira tuti imiga kandi rero twoshobora gukora cyane two ico twoshobora gufasha abo bantu bari muri ibyo bice bari muri ibyo biringo nuko ubwa mbere twebwe ico tubafasha turabashyira hamwe kugira ngo ubwa mbere tubigishe ingene bashobora gushyira hamwe kuko novuga nti mu migambi yo kwiteza imbere icyambere gitangura kubaho nukumvikana nukumva kumwe ibintu nugukundana kuko tuvuga tuti nimba igihugu cyacu gifise kahise nk'icyo nkako gifise nuko ubwa mbere twebwe tubanza kwiyumva namwo hanyuma tugaheza tugashyira hamwe ubwenge twakuye ku ishure tugashyira hamwe uburyo bukeye dufise nta buryo buhari kuko ariko twebwe novuga nti burya aye isorosoro rigwira iyo riroye niko abakera baduciriye imigani twebwe rero ubwa mbere turabashyiriraho turabafasha kubaha inyigisho kandi no mu migambi yose dufise birimo kugira ngo bashobore kuja hamwe tunabafate mu mugongo muri iyo migambi mito mito yo kwiteza imbere ndetse novuga nti n'umugambi dufise twatanguye gukora nico kirimo aho tugerageza kuvugana tuti mujya mugiye hamwe naho muwa 15 bangahe mugagira akantu muzamurashira hamwe ku kwezi canke umeza ngahe murashobora gutanga mu minsi mikeye mwateye imbere bukebuke hanyuma rero turabafasha twebwe kugira ngo iyo migambi ije mu ngiro hanyuma tunayishikane n'imbere aho yotegereza gushika kugira ngo igire ingufu nk'izo yotegereza kugira
n'ubuhe buryo muwa mufise bwo gufasha muri cyo gikorwa
ego murakoze uburyo twebwe dufise uyu munsi nkuko mwumvise ubwa mbere ishira hamwe nta myaka myinshi riramara riratari rifise iminsi mikeyi ariko twovuga tuti uburyo twebwe dufise ubwa mbere nuko twebwe nabo turi kumwe bose tubyumva kumwe ubugira kabiri uburyo dufise nuko dushobora gutegura igihe novuga nti iki ibyigwa kuri abo bantu nyaho twobigirira haba mu makaminuza cyane tukarondera ahandi hantu novuga nti hari kibanza kitworohereza dushobora gukwirwamo twese hanyuma tukaronka izo nyigisho ndetse tukanatumira n'ababa babifisemo ubumenyi bwinshi kudusumbya kugira ngo bashobore kudufasha uburyo rero twebwe dufite uyu munsi nuko uyu munsi twumva ko umwe wese muri twebwe ategerezwa kwitanga ategerezwa kugira icyo atanze agatanga intererano none uyu munsi tuvuga tuti ingufu dufise ni twebwe nyene ko tubyumva kumwe tuzotanga n'uburyo bukeye tuzoronka cyangwa ubwo uyu nuri yavuga ati aradufashije ariko dushike kwihangiro twihaye
murakoze tuje ku mirongo ya telefone dufise Steve uratwumva
ndabumva ni sawa
watubwire nindi zina naho uhamagaye utumbeye
ni sindo iheba Steve
uhamagaye urihe
mukiza mu gitagara cha Bujumbura
ufise kibazo canke icimvire terera
nashaka kubaza yuko boba kuri wagwaruka bafise imyaka ntarengwa kubashobora kwakira bahera ko canke kuvuga bafise nyinshi sho bakwirenga yo bashoba ntarengwa bashoba bo kwakira
murakoze mu mwishure Albanjo
bena ego arafote cyane Steve
Steve kandi ndamuramukije hanyuma abagize ikibazo cyiza cyane imyaka twebwe tutarenza ubwa mbere twebwe twisunga amategeko agenga igihugu cy'u Burundi tuvuga tuti imyaka tutarenza ni imyaka itegekanwa n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi turazi yuko gushika kugwaruka bageza ko imyaka 35 twebwe rero tuvuga tuti abo tukorana nabo nabantu bari muri ico kiringo cy'iyo myaka kuva kubantu umuntu yiga muri kaminuza amaze kurenza imyaka 18 kuva ku myaka 18 gushikana kuri munsi y'imyaka 35.
Murakoze duhisa kandi twagira Yesu uratwumva?
Ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbeye?
Mbo ni Fidel ndi munyaka yiga mu cyagara cyawe zumbura.
Mufise akabazo canke intererano?
Ego nakabaza nani nagenda mwibarize. Ndiho basabye icyo gira umuntu yinjira mu gashira hamwe.
Reka bishure. Mu mwishure?
Ego arakoze cyane mu ibisabwa twebwe no bwa ni ibisabwa nibikeye ubwa mbere nuko turonka icemeza ko uri wiga muri kaminuza canke ko wayihegeje ibyo nabyo mu mpapuro twebwe duvuga zisabwa hariho ashobora kuba afise ikarata y'ishure carte d'étudiant hanyuma canke akaba afise nka bulletin imwe urupapuro birete y'umwaka umwe hanyuma igashobora kutwemeza ko uyo muntu cyangwa akatwerekana diplome y'abantu na fotokopi yayo gusa kwitwereka hanyuma agaheza hariho n'intererano isabwa y'umunywanyi mushasa nk'ubu unye twebwe n'amahera makeyi atara amahera makeyi naho no yavugira ngaha ntacu ni amafaranga 5,000 byonyine kugira ngo mudukorwa tumwe kwa dutegura mwishira hamwe ha bikorwa by'amanama ni ego si byinshi ibintu dusaba nibyo
imigambi mufise yo mu gihe cyo hafi no mu gihe kirekire kiri imbere yo bari yihe mwishira hamwe ryanyu
ego murakoze cyane nkuko nabibabwiye twebye turafise imigambi itari mike yidufise haba mu kiringo cha hafi cyanke mu kiringo cha kure no vuga nti twebye nk'imigambi yo mu kiringo cha hafi nohera ko nari nabivuze tukiri mu ntango nuko twebye twiteguye kandi twamaze kwitunganya no mwishyira hamwe nuko tugiye gutanguza ivyigwa inyigisho ama formation ku makaminuza atandukanye aho tuzotumira n'abatari bake boba barahejeje za kaminuza bava abari mu ishyirahamwe canke abatari mu ishyirahamwe zijyanye n'ibyo by'uburongozi gukunda igihugu canke n'ibyo by'imigambi yo kwiteza imbere kuko n'ibisata twabonye ari bitatu bifite akamaro kanini n'igihagararo kinini haba mu iterambere ry'igihugu turategura kandi no gukora n'ibindi bisata canke n'amashyirahamwe akorera nko muri ibyo bisata twebwe dukoreramwo turafite kandi n'umugambi wo gufasha ugwaruka ruri muri za kaminuza mu makaminuza atandukanye gushiraho imigwi canke ndetse twovuga tuti club haho abantu bahurira hamwe bakaganira iby'uburongozi n'imigambi yo kwiteza imbere bakama bahurira hamwe n'igihe ishyira hamwe novuga nti rikeneye kuja kubagendera rikaronka aho ribasanga twovuga ati de club de leadership et de patriotisme kugira ngo baze baraterera bafatane mu nda bongere baronke aho bahurira kugira ngo baze barashikiriza bongere baze baranatere barahanahana ibyumviro muri iyo migambi bafise mu migambi rero novuga nti nayo twovuga yuko ari ya ikiringo cyakure naho atari cyakure cyane kuko burya n'ikiringo cyakure gufasha imyaka 5-6 gucyo onye ntaba ari cyakure rwose twovuga rero nk'umugambi wo kwagura ishyirahamwe kugira ngo turonke amashami haba muri kaminuza do hagati mu gihugu mu ntara kugira ngo ubwo gwaruka hariho benshi baheza kaminuza bagaca basubira iwabo ugatusanga basubira gupotera ugahura n'abantu babona mu kibano bakiyumvira ko bize naho natwe tuba dufise n'ababyeyi bacu baba twiteze ko yuko hari icyo tuzobafasha hari ibyo badutangiye byinshi turategura rero yuko twagurishyira hamwe tukegera ubwo gwaruka aho ruri hose hagati mu gihugu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mwumvaga Havyaribana Albin Juvenal ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'urwaruka rwiga n'uruheza kaminuza ryishinze guterera mu burongozi gukunda igihugu no kwiteza imbere ni mu Burundi ibyo rero ni mu rwego cyane cyane rwo kurwanya ubushomeri n'ubukene mu rubyiruko mu rwaruka rero cuti zacu rero ndabashimiye cyane andi makuru ni mwisaha imwe saa moya n'igice murakarama.